Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Kuri Facebook turi kuri radio yacu, naho site yacu ni www.radioyacu.com. mushobora kandi kutwandikira mukoresheje adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com. hano muri studio ya 10 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
na Fidel Niyongabo, naje ndabahaye ikaze mu biganiro twafitiye muri aka kanya.
Abanyekongo ba mu mahanga bafite icyo basaba leta yabo nshyashya.
Umutekano umeze nabi kabisa, umutekano uracyari mucyaya cyane, niba dufasha n'umutekano bakawukoraho bizaba ari byiza cyane, bataduta kabisa nta kibazo.
Twebwe turashaka abasirikare bacu babaye amafaranga menshi, abongere amafaranga, ngo tushaka ubujura. Abasirikare benshi babaye abajura kubera amafaranga yabaye makeya. Nuko nguko n'abatukure Ebola, ntabwo dushaka Ebola, turashaka changement.
Abo ni abanyekongo baba mu Rwanda bafite ibyo basaba ubutegetsi bwabo.
Perezida w'igihugu cya Iran Hassan Rouhani yatangaje ko niba perezida wa Amerika Donald Trump ashaka kugirana ibiganiro n'igihugu cyiwe, yotegereza kubanza gufata intambwe ya mbere mu gukuraho ibihano yafatiye igihugu cyiwe.
Igihugu cya Kenya kirasaba umuryango w'abibumbye gushyira umutwe wa Al-Shabaab ku rutonde rumwe n'indi mitwe nka Al-Qaeda na leta ya Kiyisilamu yemejwe kuba yiterabwoba.
Perezida wa Brazil Jair Bolsonaro yatangaje ko igihugu cyiwe kizokwemera ifashanyo y'ibihugu bigize umugwi G7 igenewe kurwanya imiriro iriko yaka mu ishyamba ikimeza rya Amazon. Niyo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasubira ku majambo atyoza abona ko yamuvuze ko
abantu barenga 40 barakekwa kuba bapfuye cyangwa baburiwe irengero mu mpanuka y'ubwato bwari butwaye abimukira bavuye muri Afrika mu gihugu cya Libya berekeje ku mugabane w'Uburayi. Muri aya makuru rero turanabagezaho avugwa hirya no hino naho mukanya.
Idoni dore makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Perezida w'igihugu cya Iran Hassan Rouhani yatangaje ko niba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashaka kugirana ibiganiro n'igihugu cyiwe, yotegereza kubanza gufata intambwe ya mbere mu gukuraho ibihano yafatiye igihugu cyiwe. Rouhani avuga ko Iran yatangaje ku buryo bugaragara ko itifuza gukora ibigwanisho b'abanyanganda, akabamenyesha ko ibihano igihugu cyiwe cyafatiwe bikiye kubiri n'amategeko. Perezida Trump yatangaje ku munsi wa mbere ko kubonana na Perezida Rouhani mu ndwi ziri imbere kugira abaganira amasezerano mashasha ku mugambi wa Iran wereke ibigwanisho b'abanyanganda ari ibintu bishoboka. Amasezerano yosubirira amasezerano makungu yagiranye na Iran mu mwaka w'ibihumbi 2015. Trump yavuye muri aya masezerano mu mwaka uheze. Trump yavuze ko ibihano by'ubutunzi yasubijeho ku bijyanye na Iran haheze umwaka bigeramiye bikomeye icyo gihugu. Ivyo bihano byaragabanije bikomeye cyane itoro igihugu cya Iran gishorera mu mahanga. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaragerageje guhuza Amerika na Iran mu biganiro, atangaje ko yaganiye na perezida wa Iran Hassan Rouhani ko yifuza kubonana na perezida Trump. Macron yibaza ko Amerika na Iran bishobora gushika ku masezerano hamwe Trump yohura na Rouhani.
Igihugu cya Kenya kirasaba umuryango w'abibumbye gushyira umutwe wa Al-Shabaab ku rutonde rumwe n'indi mitwe nka Al-Qaeda n'uwa leta ya Kiyisilamu yemejwe kuba iyiterabwoba. Ariko abaterankunga baravuga ko kubikora gutyo bishobora gutuma abantu babarirwa muri za miliyoni babura imfashanyo muri Somalia yazahajwe n'amapfa. Ubu busabe bushobora kubahirizwa ku wa kane w'iki cyumweru buje mu gihe gikomeye Somalia irimo, kuko abantu miliyoni 2,200,000 cyangwa hafi 18% by'abatuye icyo gihugu bazahajwe inzara ikomeye. Al-Shabaab yari isanzwe irebwa mu buryo rusange n'ibihano umuryango w'abibumbye wafatiye Somalia, igihugu cyari gisanzwe gitunzwe n'imfashanyo z'amahanga kimaze imyaka 30 mu mirwano yateye izahara ry'ubukungu. Kugeza ubu ishami ry'umuryango w'abibumbye n'imiryango itanga imfashanyo ntiyarebwaga n'ibyo bihano, yashoboraga kugeza imfashanyo zihutirwa ku baturage bari aho mu karere kagenzurwa na Al-Shabab, ariko Kenya irashaka ko ibyo bihano bikazwa kuri uyu mutwe w'intagondwa umaze kugaba ibitero bitari bike ku butaka bwayo. Nihatagira igihugu gitambamira ubusabe mbere y'itariki 29 z'uku kwezi, umuryango w'abibumbye uzahita ushyira umutwe wa Al-Qaeda, umutwe wa Al-Shabab kuri urwo rutonde hakurikijwe umwanzuro w'igihumbi 267 FIDAL.
Naho muri Brazil, perezida waho Jair Bolsonaro yatangaje ko igihugu ciwe kizokwemera ifashanyo y'ibihugu biteye imbere kurusha ibindi kw'isi bigize umugwi G7 igenewe kugwanya imiriro iriko yaka mu ishyamba ry'imeza rya Amazon. Niyo ngo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasubira ku majambo mabi abona ko yamuvuze ko. Bolsonaro yabwiye abamenyesha makuru no munsi kwa kabiri ko Macron yamwagirije ko arumubeshi, amenyesha ko Macron ategereza gusubira ku majambo yamuvuze ko imbere yuko bashobora kuvugana. Macron yavuze ko atashaka no kwiyemeza Bolsonaro yerekanye kubijanye no gukingira ibidukikije. Emmanuel Macron yagabishije mu ndwi iheze ko azozibira amasezerano yerekeye ubudandaji hagati ya karere ko muri Amerika mu manuko n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ivyo ngo kiretse Bolsonaro atemera ihindagurika ry'ibihe, afashe intambwe zikomeye mu gikorwa cyo kugwanya imiriro iriko yaka mu ishyamba ry'imeza rya Amazon. Kwemera ifashanyo y'ibihugu bigize umugwi G7 hari ibibanje gusabwa. Bibaye umunsi umwe inyuma y'uko President Bolsonaro yansa amafaranga yatanzwe n'ivyo bihugu. Yavuze ko ayo mafaranga yogira akamaro kurushiriza akoreshejwe mu kubungabunga amashamba cimeza yo mu karere k'Iburayi. Ingingo yiwe y'ukwanga ifashanyo y'ibihugu bigize umugwi G7 yatangajwe inyuma y'uko umushikiranganje ajejwe ibidukikije w'ico gihugu atangaje ko igihugu ciwe cakiye neza iyo mfashanyo.
Abantu barenga 40 barakekwa kuba bapfuye cyangwa baburi burengero mu mpanuka y'ubwato bwari butwaye bimukire bavuye muri Afrika mu gihugu cya Libya bwerekeje ku mugabane w'Uburayi. Abandi 60 barohowe nk'uko bitangazwa na Charlie Yaxley uvugira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko umubare w'abaguye muri impanuka ushobora kwiyongera kuko hari byinshi bitarasobanuka. Impanuka z'ubwato buvuye muri Libya butwaye abimukira ku mugabane w'Uburayi zikunze kuba mu nyanja ya Mediterane. Akenshi abimukira bagenda mu bwato butujuje ubuziranenge bwo kwigaba mu nyanja mu ngendo ndende kandi bakarenza n'umubare wabo bakagombye gutwara. Mu cyumweru gishize hapfuye abantu 100 muri ubwo buryo. Mu kwezi gushize nabwo ubwato bwari bwikoreye abantu bagera kuri 250 bwararohamye. Nubwo umubare w'abakora bene ingendo ugenda ugabanuka uko iminsi ihita, abantu babarirwa mu bihumbi buri mwaka bagwa mu nyanja ya Mediterane bagerageza kuva mu majyaruguru ya Afrika berekeza Iburayi. FIDAL.
Yagondaho muri Uganda, isosiyete y'indege zitwara abantu muri icyo gihugu Uganda Airlines yatanguye ibikorwa byo gutwara abantu n'indege, ikaba yatanguriye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Kenya na Nairobi. Isosiyete y'indege zitwara abantu ya Uganda tangwe gutwara abantu ku mugwa mukuru wa Kenya na Nairobi no munsi kwa kabiri. Benshi mubo indege iyo societe yatwaye bagizwe n'abategetsi bayo hamwe n'abategetsi ba leta. Ivyo vyakurikiye ibirori vyo gutanguza ivyo bikogwa vyo gutwara abantu vy'iyo societe Uganda Airways. Iyo societe yari yahombye mu mwaka w'2021. Societe Uganda Airlines ifise indege zibiri yamara yatumye ku izindi indege zine, harimo n'indege nini nini za Airbus. Isosiyete y'indege zitwara abantu ya Uganda Airlines izokorera mu karere ko ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yiyemeje mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka gusubira kunagura Uganda Airlines kubera ari ikintu avuga ko gihesha agateka igihugu ciwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mujye no kuri site yacu w3 radio yacu voa.com mukurikira amakuru mukanya turajya mu karere.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye kwerekeye Burundi n'u Rwanda. Mu ndwi iheze abavuzi b'ingoma z'i Burundi bahungiye mu Rwanda bagiye mu mahiganwa y'umuco muri Kenya. Ivyo vyatumye leta ya Burundi yiyamiriza ico gikorwa ivuga ko Rwanda rwatwaye akaranga ku Burundi. Mugenzi wacu Pierre Cave Niyonkuru yagendeye bamwe mu bavuzi b'ingoma i Kigali mu Rwanda aja kuraba kugene basanzwe bakoresha uwo murisho w'ingoma kugira bibesheho mu buzima bw'ubuhungiro butoroshe barimo. Sa
turasanzwe turiko turavuza ingoma z'ikirundi kubera turasanzwe turabarundi bari muri iki gihugu abatsi ndaro
uwo no murisha w'ingoma z'Burundi uri kuvuga izo kigari mu Rwanda abariko barawuvuza bambaye ibendera y'igihugu cabo batsi naho turahimbawe
twumva dusubiye kwiyegereza igihugu cyacu twumva turi abarundi twumva koko dukumbuye iwacu ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye kuko ingo iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi tukumva turakiyegereje
nubwo ruko rw'abarundi barenga gato 200 bari mu mugwi bise intwari bivugira ko ari abambasaderi b'igihugu kitabatumye
umambasaderi w'igihugu cyane no uwo kinshira inyuma nizo kintu hazo nta uzo kinkuramo anderekana mamuko yanje ongera nka gumya karanga cy'igihugu cyacu umva yuko igihugu cyacu giserukiye wambaye idrapo y'igihugu
ikaba ari idrapo naje twubaha twaba turi mu Burundi cyane turi mu mahanga
Omerzo yisaba ajeje kumenyesha makuru muri uwo mugwi avuga ko iruhande yo kurondera uburyo bwo kubaho uwo mugwi ufise intumbero yo kwigisha akaranga abana bakiri bato bazi igihugu cabo canke abatakizi
uwo mugwi ufise intumbero yo kwigisha abana bakiri bato imico nakaranga vy'u Burundi tubicishije mu gutamba ingoma canke n'ibindi byose bigaragaza karanga ku Burundi bahera ku myaka 5 gushika ku myaka 50 bavukiye mu Burundi bakaza ngaha n'abandi bavukiye ngaha batarahonyeza ikirenge mu Burundi bamenye imico nakaranga biranga igihugu abavyeyi babo bavuyemo ariko uwo mugwi urafasha abari muri wo gushobora kuronka udufaranga duke duke tubafasha mu kwikenura mbese no gushobora kuronka ukuntu biyinguruza hirya no hino iyo bagiye gukora ibikorwa bitandukanye
uwo mutimbo nawe ariko aravuza ingoma ayikoreye ku mutwe yemeza ko umurisho w'ingoma ari wo umubeshejeho atubuvuga nabi ingoma no mugwanya
umwumva avuga ati ikintu sizo gituka inkuba nta muntu ashobora kuzituka inkuba kuko ziratubeshejeho turabayo turariha inzu turariha ibyambagwa turariha ifungurwa mu bisanzwe nta ngorane akaranga ku Burundi izo ngo mubona ziratubeshejeho cyane
n'akazi musanzwe
ubu jewe niko kazi kanje niko kazi nkora niko kintu kinzindura turaronka kandi n'abantu bino ino mu Rwanda barazi barakunda ingoma z'u Burundi cyane
ingoma bavuza sizo bahunganye zimene zo basanze mu buhungiro izene nazo nizo bikorera bonyene kuzikana nkuko babivuga mu rurimi rw'ingoma
ivuga imirisho ibitako nta kintu tumwe bujumbura ishatse turazironderera ingoma tukazikana kuko twavuye urundi tubizi ibikoresho ibi, ibi, bimeze bimeze neza
muri kino gihe cici bavuga ko bagiye kubukura mu cibo kuko imanza zizo banyinshi zabiza bagira ubugene canke gusaba no gukwa mu rubanza rumwe bashobora gutahana amafaranga y'u Rwanda arenga 200,000 gutyo bakabona kwibeshaho no gukora neza akazi kabo bahamagarira n'abandi bahonze bazi imyuga itandukanye canke bari mu migwi ndangakaranga kubibandanya kugira ngo bareke kwama bateza amaboko kanatsinda bati akimo hanakazi mvuri hise Pierre Clavier ni nkuru ikigali kubyiju rya Amerika
Pierre Clavier ni nkuru tugushimire ku bw'iyo nkuru reka noneho twambuke tujye muri Uganda ambasaderi Jean Bosco Barege warumaze imyaka 7 hagarariye igihugu cy'u Burundi muri Uganda yasezeweho muri icyo gihugu kuko agiye gukorera muri Kenya abonana n'abaza bahagarariye igihugu cye mbere yuko ava muri Uganda yaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi umva uko bavuganye
ico cuko hari impunzi zaje ubwa mbere umushikiranganje yari impunzi ngaha mu gihugu cya Uganda ci Uganda twarajanye Burundi turazungura ku Burundi turagenda ku mutaga no mwijoro arabona uko Burundi bumeze aho hari muri 2016 hanyuma mu nyuma umushikiranganje nawe ajeje iby'impunzi mu Burundi nawe bakorana baraza turanagenda tubashika mu na Kivale ahari cyane cyane ngira ngo ariho hari abarundi nuvuga ko atari baki abo dushitseyo twaraganiriye turavugana hanyuma nkuko bisanzwe urazi nyene bimeze hari aba bavuga bati twebwe ni sawa twotaha hari nabo twatasha icyo gihe baciye bataha hari nabandi bavuga batoya twebwe ntitubishaka ibyo navyo uburenganzira bwabo twebwe rero gushika no musa ico no kuri no kwemeza no kwari abarundi binshi batashe natwe hano hayabaza tukabaye impapuro zo gutaha hanyuma rero ikibazo gusa nasanze ni ikibazo urakisa kijamwe politiki ugahura harimo muri abo impunzi abantu bari mu bya politiki cyane bafise nabandi bonya politiki bagwa ni butegetsi buhari babwiye bati ntimutahe kuko kuri bo batashe byerekana yuko ibintu bimeze neza baca babura ico bishimikiza mu kuvuga ivyo rero nivyo niko bimeze ariko ubundi leta y'u Burundi aho nagombye kuvuga ingene zose byagize cyerekana ko twebwe tutagumye twicaye ngo tubituko kuko n'abarundi biwacu n'abarundi bene wacu bashiki bacu twifuza ko basubira mu gihugu ivyo rero n'umukuru w'igihugu mu ijambo yarutse gushikiriza itariki 20 z'ukwezi k'umunani aho yari akwije imyaka 4 ato yaravuze ati abarundi bose ibaze kandi by'ukuri aya barundi bariko batashe hari n'abandi bashikira bataha n'abanyapolitiki hari abataha kugira ngo bagende bubaka igihugu cyabo urumva rero twe twifuza yuko bataha mu gihugu
hari nk'impunzi mpura nazo barundi hano Kampala ndetse no mu nkambi na Kivara ndiye mu cyumweru gishize iyo uvuganye nabo umva bamwe ntabwo ari abanyapolitiki bamwe na urubyiruko abana mama bagize ibibazo bari ibibazo bahuye nabyo ubwabo iyo babaje ngo tuzamuzatabwa bavuga ngo none ntabwo ushobora gushobora mu gihe cyo iza muvandimwe yarishwe ibyo bintu byatumye bahunga rero bisa nkaho bitarabonerwa ibisubizo ku buryo bakumva bakwimbamo reka dusubire mu rugo none tudafite gutinya ikintu cyacu cyose
cyo kiragoye kwemeza kubera ubuzo tisa abanyapolitiki uva nakubwiye ko ari abanyapolitiki bakorana nabo wewe twe tugiye yeyo hari abandi baca baza bati bijya bababwiye no kubesha biracari kwa kundi nyine hanyuma rero nk'umuntu abafise ubwoba ugaca asanga ubwo bwoba bwabungiye kugarukanwa na babandi wewe uravaho nabo bagaca baza bakavuga ibindi ico rero mugabo na gucika intege ni kintu tubandaniriza ko kandi n'ubundi zigiye ko aba sosi bya tuzobandanya dukorana bakabandanya kugira ngo tugume tubasiguri kandi n'ubumva ko ndiko ndabibabwira iki twovuga mu kirundi baravyumva umuntu wese w'umurundi igihugu ciwe citeze kumwakira kandi nkuko nakubyi abamaze kutahuka ni benshi uwo bagifise ubwo bafise ico yiyumvi nawe nyene uyo arakigwa kugira ngo bamuhumurize nimba hari ikintu yicura nawe nyene babubwiye bati ico kintu wicura sico kuko igihugu kiratekanye mugabo abo boba bagifise ivyo bagirizwa kuko hariho abafise ivyo bagirizwa b'abanyapolitiki niba uhura baca baza kurundira bo bashyigikira ngaho muri iyo kambi bati mwebwe rero ntimuguhunguke bya bintu biracari kwa kundi ariko ni ukubesha niko yaba bari kubakoresha politiki kugira ngo baronke abantu babashyigikira wowe uri umumenyeshamakuru urazogenda urabe nk'abantu bari ku ruhande rwa Tanzania bahungiye batahakira munsi icyo kintu ndifuza ko ugikorera ko ndacuka ati yaba hari abantu amajana bamwe bari ko baraza abo rero nibo baca berekana yuko ibyo babandi bavuga atari byo kubera ikintu rero abandi bataha icyo ni ikintu ntagomba kuvuga rwose wewe nyine wagenda wirabire uri umumenyeshamakuru ugende Tanzania uraba abahunguka kira munsi
icyo rero Tanzania ntibarashira benshi baracariye
baza kira munsi kuko urumva ntibashobora abariyo bose kubapakirira amakamyo ngo baze rimwe hariho ukuntu babigenza uburyo ngira ngo haseri bifise n'ingene babe babiteguye n'ingene babakira bose bahamagariwe gusubira mu gihugu cyabibarutse
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ku munsi wa mbere w'indwi niho mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo haje aho leta nshasha inyuma y'amezi agera ku munani Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi Tshilombo atowe kuyobora icyo gihugu abanyekongo baba mu Rwanda bakiriye gute iyo leta nshasha bayifuza kwiki turavyumva muri bimwe mu byiyumviro Eric Bagiri ubusa yatwegeranirije mu gisagara cya Kigali
ko guverinoma yakiriye neza kibazo dufite ni kimwe nuko guza prezida wavuyemo niwe afite amajwi menshi kuruta umuprezida uhari cyo kibazo gihari guza kuwaje numva Kabila yagomba kurekera Tshisekedi umwanya nawe akakora guverinoma agakora neza kuko we imikorere ya Kabila tubaze kuyibona ariko na Tshisekedi nawe akwanza akore nawe turebe imikorere muri guverinoma ndabona ni babandi bahari na mindu gihari kuko Kabila atazaga mukandida Tshisekedi akamwanga Tshisekedi agasaba mukandida na Kabila nawe akamwanga kubera iki byo bintu kuvuga ngo ni babandi baracyari baracyayobora ari jewe nabagira ngo bakoresha jima ya population Isazima niyo dushaka iminduka iminduka niyo dushaka niba ashaka bagume kunuba meza ariko bakore sansema niyo dushaka abantu babe neza bishura abarimu abasirikare ibintu byose baretabye ku murongo byo dushaka nabindi
twebwiye twayakiriye neza ariko ikibazo dufite dikimwe batubye nimba umutekano hari kuko turatesetse cyane sibyo batubyire natwe bimuze nimba bazadusubizayo ibyo bintu bishasha dushaka babisaba batuvugire ubuvugizi mu nzi turebe nimba turi busubireyo bizaterwa na president mushasha uriho ariko ukuntu tubizi bari kuvuga ngo nago ari ijana ku ijana abantu bariho bakabira bo badufashije byagenda neza kabisa tuzabishima Imana umutekano ameze nabi kabisa umutekano uracyari mukeya cyane niba dufasha n'umutekano bakawukoraho bizaba ari byiza cyane batadutaka kabisa nta kibazo
twebwe turashaka abasirikare bacu babaye amafaranga menshi abongere amafaranga nabo tushaka ubujura abasirikare benshi babaye abajura kubera amafaranga yawe makeya nuko nguko n'abatukure Ebola nabo tushaka Ebola turashaka changement bashaka dushire umuriro amazi nuko dushaka twebwe nabo dushaka ubujura cyangwa ibintu byo gushaka gufata abantu bakabajyana mu ishyamba bakabikwicariya nabo dushaka twebwe
bakumi kuntu bameze ariko dushaka sanzima bishira abarimu bakora imihanda amazi umuriro ibitaro na kuri kongo na biri nyuma byose na kintu kiriho niyo mpamvu abakongo barimo guhunga benshi kubera isari iyo n'imikorere mbi y'ubutegetsi ya leta iyo kibazo dufite abakongomani turashaka impinduka amashuri y'ubuntu mbese abakongo babeho neza kubera ubutuzi bafite kubera abakongomani benshi barimo guhunga igihugu abashe bose barimo kuva mu gihugu kubera ibyo bibazo bihari bisa abantu babeho neza gusa aba bose barasubira muri Kongo
nabonye ya indi ya mbere n'ingiye bose baracyari bamwe tu kera nabonye na mpinduka irimo yacyari ya indi ya kera tu ni bamwe ari nanjye kabisa byasaba ko basubiza amatora inyuma kera nabonye ko acyari Kabila tu uyobora n'ubundi ku bushobozi buhanuza gisekeri na bushobozi afite bwo kumukura Kabila hariya kabisa iyo guverinema njye ndakubwira ko ari guverinema ya bayisikuru guverinema ya bayisikuru kabisa yacyari guverinema ya Kabila kabisa gisekeri ameze ninuza ni buye kuriya wafata ibuye ukayitereka ahantu ngo gisekeri nawe ameze kuriya ariko turabizi ko umuntu acyari perezidenti Kabila na mpinduka irimo kabisa ariko ibintu bimwe birakomeza birapfa kurusha na kera sasa rero ikintu nakubwira n'umunyamakuru ikintu cy'umutekano nawe cyaboneka Tshisekedi ari ku butegetsi Tshisekedi na Kabila nikana abantu bamwe bose ni bamwe kabisa na mpinduka ni imwe kabisa impinduka yaboneka mpaka babanze bave bose babiri n'impinduka ishobora kuboneka muri Kongo
bo buri muntu sinzi uko abibonaho ariko twewe dusanga kuno gufatangiye ahari nacyo turabona kiti gutirire bintu bazatuzi bishasha turebe mbo tu kiteze ngo cyangwa ngo kwanza afata abaturage neza abakora ikintu bashaka nta kindi dusa cyambere cyambere kwanza ari yabona amashuri kwanza cyambere dushaka tukeneye cyane mutekano wose nawo turokire cyane aho ni ngomba cyane kuti ni byose
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu uri kuri ngondo murange
hano turi kuri radio y'Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe
ku
Ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
uratumiwe rero ku Ijwi rya Amerika radio yanyu reka dusubire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abasirikare ba leta bakorera muri teritwari ya Mwenga intara ya Kivu yepfo baraye barashe umuturage witwa muganga Eric bamuziza kuba ingo yabimye inyama z'inkana no bunyiro gukekwa icyaha aracyashakishwa nkuko tubwirwa na Vedaste Ngabo
no musore witwa muganga ejo yarahantu witwa muri Mishiga mwibakura arimo abagisha inka yiwe haza abasirikare bane bavuye mu ika iyo kuri kuku bageze basaba aho yarari hari abandi baturage babasaba kubaheza ku nyama nabo kugira ngo barye babemerera kubaheza inyama izo babahaye barazigaya umwe ahita yivovota ngo ni gute babahaye inyama nkeya arabitaza atangira kurasa amasaha atatu uwo musore abari ugwaho ngaho abandi barahunga
hari abavuga yuko abo basirikare barasiye uwo musore mu mirima baje gusaba ibijumba n'imyumbati
babanje guhitira mu mirima batangira gukura inyuma intara ibijumba bene byo basaba kuvuga ngo bareke bonyine babakurire barazamuka babasanga mu mazu babasaba inyama barazibaheza izo babahaye barazigaya umwe aribwo yatangiye kurasa yivovota avuga yuko babahaye inyama nkeya
muri ako karere kanyu abaturage ngo bavuga yuko abo basirikare bakunze kurasa n'amasasu nta kintu cyabaye
ibyo nibyo duhora tubivuga buri kenshi baherutse kuza hano barimo umusirikare ubayoboye hano mu muhana batangira kurasa bakikinjira mu muhana mu isoko ry'ibasiba n'ibindi biteje umutekano mukeya tutagomba kwihanganira bo nimba bumva yuko badacunga abaturage n'izabo nibatubwire tukivamo tukibasigire bonyine kuko inshingano y'umusirikare wa leta ni ugucunga ibintu n'abaturage
muvugana n'ubuyobozi bwa gisirikare bukorera muri ako karere ni iki bwavuze kuri uwo musirikare warayisha umuturage w'umusivire
maze kuvugana na koroneri Nyimembwe yambwiye yuko abikurikirana ariko ntibisanzwe kwica umuturage kwica umworozi n'ibintu bisanzwe
none se musaba ko wakogwa iki
icyo dusaba bagaturindira umutekano ubundi kandi uyu muntu wapfuye asize ibintu yasize abantu bagende bamuporoteje n'ibintu byiwe kandi bazabindi ishakababaro kuvuga ngo nshe umuntu gusa inzirakarengane ndakinze ndake bamwagiriza na kimwe kimwe giboneka ngo bavuge ngo bakoshika
saba murakoze shefu
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
mukanya turasezerana ku biganiro n'amakuru twari bafite muri aka kanya yamara imbere yabo reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije perezida wa Iran Hassan Rouhani atangaje ko niba perezida wa Amerika Donald Trump ashaka kugirana ibiganiro n'igihugu ciwe yotegereza kubanza gufata intambwe ya mbere mu gukuraho ibihano yafatiye igihugu ciwe
abantu barenga 40 barakekwa ko bapfuye cyangwa baburi urengero mu mpanuka y'ubwato bwari butwaye bimukira bavuye muri Afrika mu gihugu cya Libya berekeje ku mugabane w'Uburayi abandi 60 barohowe nkuko bitangazwa na Charlie Yaxley uvugira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi
Perezida wa Brazil Jair Bolsonaro yatangaje ko igihugu ciwe kizokwemera ifashanyo y'ibihugu bigize umugwi G7 igenewe kugwanya imiriro iriko yaka mu ishyamba rikimeza rya Amazon ngo niyo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasubira ku majambo mabi abona ko yamuvuze ko
igihugu cya Kenya kirasaba umuryango w'abibumbye gushyira umutwe wa Al-Shabaab ku rutonde rw'indi mitwe nka Al-Qaeda no uharanira leta ya Kiyisilamu yemeje kuba iyiterabwoba ariko abaterankunga baravuga ko kubikora gutyo bishobora gutuma abantu babarirwa muri za miliyoni babura imfashanyo muri Somalia yezahajwe n'amapfa
Sosiyete y'indege itwara abantu muri Uganda Uganda Airlines yatangiye ibikorwa byo gutwara abantu n'indege yatanguriye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Kenya Nairobi Shuti rero mwese makurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika dushimire engineer Peter Hamby yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Brown yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije muri aka kanya wabihagarariye ni Frederic Nkunikije ko mikoma ari kumwe nanjye Fidel niyo ngabo
hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma twese hamwe turababwira tuti muramukana amahoro n'amahirwe